ఇది న్యూస్ విత్ అమెరిక్. ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc. Turabaramukije nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa kabiri tariki zibiri z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda. Kuri mikoro muri kumwe nanje Fide Niyonga.
Nka parcele yo mu Kamenge yonyine urabayigurishije muri yaridi ariho ijyo mu Rumonge bavuga ko jyaba ryaguzwe miliyoni amajana ubu bihari ubwo mu mamiliyaridi ngabaza yamaze gushika nka zibiri.
Uyo ni Tasien Sibomana avugira Iprona ishami ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Turavuga no ku mpunzi ziba mu ikambi ya Mulongwe muri Repubulika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo zidogera ishyirahamwe HCR ku mucamanza muri sentare nkuru ya Gasabo mu Rwanda yategetse ku ingingo y'umucamanza wa mbere kuca munara cy'ihinguriro ry'itabi rya nyakwigendera Assinapol Rwigara ridategerezwa guhinduka hamwe n'imwe mu miryango iharanira agateka ka zina muntu mu Rwanda ishima umugambi wa leta wo kwegeranya no kubika amakuru ya ADN ku banyarwanda bose. Imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Alois Bigirimana dushikiza amakuru ya duteguri. Alois,
urakoze. Fidele, turahera kuyavuga muri Afrika. Ibiro vya perezida wa Algeria Abdelaziz Bouteflika amaze igihe kirekire ku butegetsi vyatangaje ko azobuvako kw'igenekerezo rya 2024 z'uku kwezi kwa kane igihe manda yiwe ya kane izobirangiye. Aya makuru yatangajwe n'itorokanzo ry'amakuru rya leta APS ejo ku munsi wa mbere. Cyo kinyamakuru kivuga kandi ko Bouteflika azobanza kubona ko igihugu kizobandanya gitwarwa imbere yo kuva ku butegetsi. Abanyagihugu amasinzi ba Algeria bamaze amayinga mu myiyerekano bamusaba kutongera kwitoza no kuva ku butegetsi yashitse ko kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'icenda. Bouteflika ubu afise imyaka 82 y'amavuko kandi amagara yiwe asanzwe yamukitse. Byari bitekanijwe ko Algeria itunganya amatora mu kwezi kwa kane turimwo itariki ya 18. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Leta z'Ubumwe za Amerika bwatanze imiliyoni 15 z'amadolari yo gufasha ibice byasinzikajwe n'igihuhusi kivanze n'imvura ciswe Idai muri Mozambique. Ibyo byashikirijwe n'uburongozi bw'igisirikare ca Amerika gikorera ku mugabane wa Afrika ejo ku munsi wa mbere. Ikigo cya Amerika kijejwe iterambere mu makungu USAID nico kijejwe imfashanyo ya Amerika muri ibyo bikorwa kimaze gutanga imiliyoni 2.2 z'amadolari gushika mu mpera z'uku kwezi kwa gatatu turangije nk'uko abategetsi babishikirije ejo ku munsi wa mbere. Igihuhusi kivanze n'imvura Idai cyateye Mozambique, Zimbabwe na Malawi mu ndwi zibiri ziheze. Abantu barenga amajana indwi barafuye, ibihumbi baratejwe ingo zabo, nayo 140 bafatwa n'ikiza cya korera mu gisagara cya Beira mu gihugu cya Mozambique. Umushikiriza manza mukuru wa Repubulika wa Venezuela ariko arasaba abashinga amateka gukura ubudahangagwa kuri Juan Guaido atavuga rumwe n'ubutegetsi. Iyo ngingo mu gihe yo kwemezwa ishobora kuba inzira yo kumuta mu ibohero. Umushikiriza manza mukuru Michael Moreno ejo kuwa mbere yavuze ko Guaido akwiriye gufungwa kuko yarenze ku itegeko rya sentare ryamubuza gusohoka hanze y'igihugu. Mwibuke Guaido asanzwe afise ubudahangagwa ahabwa n'amategeko nk'umukuru w'inama nshingamateka. Mu kwezi guheze yaragendeye ibihugu bitari bike vyo muri Amerika yo mu manuko yasaba imfashanyo yo gukura perezida Nicolas Maduro ku butegetsi. Leta ya Maduro kandi yagiriza Guaido guhamagarira abanyagihugu mu mabarabara kudurumbanya igihugu kandi ko ahabwa amafaranga adaciye mu buryo bwiza n'abanyamahanga. Hano muri Amerika abademokrate biganziye inama nshingamateka muri indwi bafashe icyemezo cyo gusaba icegeranyo cyose cy'ibyatohojwe n'umushikirizwa manza adasanzwe Robert Mueller ku ruhare Burusiya bwo bwaragize mu guhungabanya amatora y'umukuru w'igihugu yo muri 2016. Basaba kandi ko batanu mu bahoze ari abategetsi mu biro bya Perezida Trump bitaba bakishyura ibibazo by'abashinga amateka. umugwi w'inama nshingamateka ugejeje ibibazo by'ubutungane wasabye ko iyo raporo yose ibashikira hatarenze kuri uyu wa kabiri hamwe n'ivyemezo biyiherekeza. Umushikiranganji w'ubutungane William Bale yashikirije mu ndwi heze ko ashobora gushira habona ico cegeranyo hagati mu kwezi kwa kane. Mugihe iyo raporo itotangwa kuri wa kabiri, umurwi ujejwe ibibazo by'ubutungane mu nama nshingamateka utekanya kubisaba biciye mu itora rizoba ku munsi wa gatatu. Mugihe rero ico cegeranyo kitotangwa kuri wa kabiri, abo batanu basabwa kwitaba inama nshingamateka basanzwe baranatumwe ko mu matohoza ya Mula kuvuga ivyo bazi nimba Trump yaravogereye ubutungane mu kugerageza guhagarika ayo matohoza. Na intumwa idasanzwe ya Leta Zunze za Amerika, Zalmani Khalilzade, yari i Kabul muri Afghanistan ejo kuwa mbere kubonana na perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani hamwe n'abandi bategetsi mu twigoro two kurondera inzira yo guhagarika intambara imaze imyaka 17 muri ico gihugu. Urugendo kwa Khalilzade murambabarira i Kabul rubaye mu gihe hitezwe ibindi biganiro n'abatalibani idoha muri Qatar bishobora gutangura hagati muri uku kwezi kwa kane. Ibiganiro biheruka ku murwa mukuru wa Qatar ahari ibiro vya politike by'abatalibani byarangiye mu kwezi guheze. Khalilzade avuga ko byateye intambwe zishimishije. Ku meza y'ibiganiro hariko inteko mva makungu ziva muri Afghanistan, abatalibani nabo bakemera kwico gihugu kitazosubira kubamwo iterabwoba.
Urakoze rero yise ku makuru ujeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere ku Burundi aho bamwe mu batasigana bo mu mugambwe iproni babarivuga rumwe n'ubutegetsi bari mu cegera cha kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka ya Burundi Anicet Niyongabo bagabisha abajejwe kwemeza iby'ubuguzi bw'amatungo kanaka ko buciye mu mategeko kudahirahira ngo bemeze igurishwa ry'amatungo y'uwo mugambwe. Mwiketa badasigana 16 baherutse kwandikira abanoteri bose mu Burundi basiguye ko hari amatungo ya iprona ariko agurishwa bidaciye mu mategeko. Ijwi rya Amerika twagerageje kurondera abashize ko umukono kuri iryo kete bari bemeye guhava bagira icyo batubwira. Mu nyuma yaho bahava bisubira ko tumaze kubabura twaciye twikora kuri iprona iba barivuga rumwe n'ubutegetsi tubaza ko icyo kibazo bakizi. Mu kiganiro Tasien Sibomana avugira iyo iprona yahaye mugenzi wacu Diane Nininahazwe yamubwiye ko ari kibazo kimaze igihe ibimaze kugurishwa vyababa amamiliyaridi abiri.
Kwebwe mu 2017 barandikiye ikete urongoye titre foncier, barandikira abanoteri bose, barandikira n'amabanke, eka abantu bose bashobora gukora ikintu icyo ari cyo cyose kugurishwa canke kwitangwa by'amatungo y'umugambwe w'adasigana iprona. Ubu rero twebwe twobivuga ko nuko abo babibonye bateba mugabo nk'uko babivuga mu Kirundi kibisukugwa ikibi n'uguherayo ko batinze bakabyuka twe twibaza yuko ivyo bavuga batarira busema. Ejo rero tangirya yejo amategeko agasubira gukurikizwa mu gihugu no mu mugambwe wacu abo bantu bazobibazwa. Ubwa kabiri bazobibazwa nabo bihenda ngo baraguze. Mu Kirundi baravuga ko atawusomera induru ivuga, murumva hari imanza zaciwe, hari amategeko ngendegwa ko yaba ayabo bo kumugumya bemera nayo batemera. Ibyo byose biragaragaza yuko bariko baragurisha atabubasha ataburenganzira babifitiye. None umuntu agura yibaza ko azobiherana.
Hanyuma mbega ayo matungo y'umugambwe w'abadasigana iprona ahanini agizwe n'iki?
Ahanini bagurisha amazu, bakagurisha amaparcelle, amapermanence. Murumva yuko ni gusenya nyine umugambwe. Urumva asaba gukunda ni bamwe bavuga bati ninagenda ibisigaye ntibambaze. Ariko baranyonora nyene uko intemba bugende niko byama bigende.
Bakagurisha kugatwe kabo canke kugatwe kumugambo?
Erega aho barinda bandika abo bari kumwe no kubera babona nayo mahera bakuyemo adakoreshwa ku nyungu z'umugambwe. Yaba ngira ngo babikoresha ku nyungu z'umugambwe abo bari kumwe nibaza ko bataba bara sohoye ayo izo nzandiko tubona
mwanditse mwebwe kuva mu 2017 ni kete rishasha abari muri iprona yemewe n'ubutegetsi harimo abari ko baratungwa ko agatoke abashatse kugurisha barabonye ne mu 2017 canke baranahindaguritse
kuva umugambwe wacu ugomba gutwagwa uko CNDD bibishaka abakurikiranye bose nta numwe yigeze akurikiza akaranga mutima nta numwe yakurikije amategeko icyo gituma aho mu 2017 washaka barabonye ne mugaba bari bakicudite na bakonsiliya nabo baniseti bose ubu rero ngirango hari akandi kahaze ahandi gihe twandika bose bari babibona kumwe bigiye gusambuka ubu n'ahandi bahorana
hari ico iprona itari kwibaba ry'ubutegetsi iragerageza kuvugana n'uyo murwi wundi uri muri iprona yemewe n'ubutegetsi harimo n'icegera ca kabiri c'umukuru n'amashinga amateka kuri ico kibazo kugira mwumve ingene iyo mirwi ibiri ishobora gukemurira hamwe ico kibazo nubwo mutakiri hamwe
igihe babivuga ntitwiriwe turavugana mugabo twebwe uko tugwa tuvuga niko tuvyuka tuvuga barazi yuko iyo ntumbero y'ukwanga kwa matungo y'umugambwe aja mu minwe y'akagwi canke y'abantu babiri canke batatu bidakurikije amategeko barazi ko twebwe twabyamirije kuva kera kugwa si bibi birashika ikibi n'uguherayo baramutse rero basubiza agatima mpembero twebwe turabatera intege tuti mwabibonye mutebye mugabo aho mubiboneye hose nimugerageze muje hamwe na twebwe twabibonye imbere kugira ngo turabe ko twokiza nabikeye ibigisigaye
hari nk'amafaranga mu wamuzi iyo mitungo iri kirashaka kugurishwa yo baciye
yemwe bivugwa byo byibigize ku mamiliyari ndumva nka parcelle yo mu Kamenge yonyene natwe dusumira ubabaye gurishije muri yari di naho ngo muri raporo batanze kumugumya bavuga ko ari miliyoni 700 urumva nizo sinke ari ibyo mu rumonge bavuga ko je bajyaguzwe miliyoni 700 ariho ngaha kuri Boulevard de Prona ariho nahandi za Buyenzi ubu bihari ubwo mu mamiliyari ndingira ngo amazo yamaze gushika nka zibiri
ndabumva neza rero hambavu y'ibishaka kugurishwa hari ibimaze kugurishwa
yego cyane hari ibimaze kugurishwa ndiyo parcelle yo mu Kamenge yaraguzwe n'uwitwa Venera Kadohera ariho yaguzwe n'abarurimirije hajya mu Buyenzi aho la permanence ya commune mu Buyenzi hariho nibindi byo byose n'izo zo mu rumonge ntazi waziguze mugabo ize ni byamaze kuribwa
Tatian Sibomana muvugira iprona ibaba ritavuga rumwe n'ubutegetsi murakoze kuri kano kanya muha ijwi rya Amerika
murakoze namwe kuba mwanyiyumvirire kandi ndabashimiye
Mwadomwa kurutoki ko boba bariko badandaza bidakiye mu mategeko amatungo ya iprona harimo umukuru wa iprona ishami ryegamiye ubutegetsi ariwe Abel Gashatsi twagerageje kumurondera kugira twumve ico avuga Tukimutora yatubwiye ko twosubira guhamagara mu nyuma ntiyasubira kwitaba amatelefone yacu turabandanya tumurondera
Radio Ijwi rya Amerika irabategurira ibiganiro binyuranye mu rwego rwo kwibuka imyaka 25 genocide yakorewe abatutsi ibaye mu Rwanda Muri urwo rwego turabategurira ibiganiro byihariye twifuza ko namwe mwagira mu ruhare tuzareba uko bamwe mu barokotse babaho nyuma y'iyo myaka 25 irangiye kubakurikiranya ibiganiro by'ijwi rya Amerika rigitangira mu mwaka w'1996 muribuka ikiganiro cyo guhuza imiryango yaburanye nababo ari abari barahungiye mu nkambi z'impunzi mu bihugu bituranyi ari abasigaye mu Rwanda mwese twarabatumikiye niba uri umwe mu bo twatumikiye niba uri umwe mu bo twahuje n'umuryango wawe nawe turagutumiye uzatugezaho uko twaguhuje n'abawe nuko umerewe muri iki gihe waduha ubutumwa kuri Facebook adresse yacu ni radio yacu watwandikira kandi kuri email kuri radioyacu@gmail.com cyangwa ugatelefona kuri akamenyetso ko guteranya 1 202 441 931 turagutumiye
Mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo impunzi ziba mu ikambi ya Mulongwe zirenga 483 ziridogera ishyirahamwe rya HCR kubijyanye n'inyubako kuko kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize w'2018 ngo ntizironka amafaranga yo kwishura abafundi babubakiye amazu yo kubamwa. Inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika ari Mulongwe Vedaste Ngabo.
Izi mpunzi zimuri aya mazu zifite ubwoba yuko abafundi bashobora kuzaya bakuramo bakabura iyo berekeza, kuko abafundi bamaze igihe kigera ku mwaka bubatse amazu ariko impunzi zikabura amafaranga yo kwishura, kuko ishyiramwe rya seri hari impunzi zitari amafaranga y'inyubako. Buhungu Pascal n'umwe mu bubakiwe amazu kubwiwe bavuga yuko bigoye gutahura ukuntu hari abantu baje mu kwezi k'icyenda k'umwaka ushize bahabwa amafaranga ariko iyo bamaze umwaka wose nta mafaranga na make barahabwa yo kwishura abafundi.
Nkajeyo ndamaze umwaka wose ndigaha mu y'inkambi, umufundi yaranyubakiye kugeza ubu n'ubu ayikaranye yaramaze kunsohora amafaranga twararindiriye turabura. Urumva bakubwira ngo bazoye nka amatelefone muga mwa amatelefone ugasanga telefone hamwe barakugururira abandi ntibabugururire. N'umwe nkaje nka karoroki wanje maze umwaka wose byukuri sindaronka n'amahera 10. Umuvundi yambwiye ngo nta kuntu ushaka kuba mu nzu ndakubaka umwaka wose ugumu yijyamamo genda wishyuze haseri hama izindihe ndaguha amafaranga. Ubu rero abo bantu bajejwe hasi rwo batubwira ngo rindirarindiye kuko baguma duhenda ngo buri mwanya.
Ubusanzwe impunzi z'abarundi ziva mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira Sange Monge Monge zikira mu bihangare byo mu nkambi ya Murongwe, hanyuma ishyiramwe rya seri rifatikanye na IDES ndetse na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi rikabaha ibibanza byo kubakamo ndetse n'amafaranga yo kwishura abafundi bitewe n'abantu baba bari ku ifomu. Nkuko bisobanurwa n'Uwimana Mati umwe mu mpunzi zubakiwe na haseri.
Haseri yari fise ishyirahamwe ryayo ryitwa IDES yari rijejwe kubakira abarefugee icyo gihe babaha ibiti bakabaha n'imbaratisho bakabaha amashitingi mbese ibintu byose bikenewe. Mugabo kuri aba bashasha abantu bagizwe ni komvo munane bangana n'abantu bangana n'amafomu 523 barabahinduriye sisteme y'ukubaka ubu bababwiye ko bateza kubaka bakoresheje gufatatura amatafari. Iyo sisteme nayo ingene yahindutse yaje mu busuma n'ubunyonyezi no kutumvirizanya kurengeje cyane. Batubwiye yuko umuntu witaye imwe no kuvuga umuntu ari ku ifomu ari umwe bateza kumuha idolari 127 bagaca bamuha ni dolari 33 kugira ngo akore wese bagaca bongera bakamuha ni bashi imwe bakongera bakamuha n'udusumani. Mugabo tuje kuraba twaje gusanga harimo abantu benshi baza kwira bagaca basanga ku mazina yabo hari abandi bagiye kubasinyira ibintu bagasanga barabitwaye. Ayo madolari bavuga ngo bararungitse bateza kurungikira abantu 527 mugabo barungikiye ku bantu 190 bonyine. Bisha bituma rero naho benshi babyinjiyemo bagasatura ntibyashobotse kuko basatuye mu mvura kandi naho iyo mvura yari ihari ntibagira icyo bavomamwo n'abaronse icyo bavomwa izo bashi bazikoresheje amazi akabura amarombo yonyine ubwayo kenshi yama yacikaguritse mu nkambi tukabura amazi.
Tangimana Janine asaba seri ko yakemura iki kibazo cyabo vuba na bwangu kuko bafundi babarembeje
basaba amahera kuko nange sindigera ndonkamara n'umunsi n'umwe abo tukuma bose bararose amahera bakoma rero baza kumfata ngo nindaba amahera kandi nange batarayaronka.
Ku ruhande rw'abafundi bamye yuko bazagura amagufuri bagafunga buri nzu bubatse haseri nikomeza gutinda kwishura impunzi bubakiye amazu kuko byemezwa na Nizigama Reverian umwe mu bafundi bubatse amazu yo mu nkambi ya Murongwe.
Kiwe ni aya karero je ndafite inzu ishya ku 15 nubatse kuva mu kwezi kwa gatanu ku mwaka heze ariko naho biruko muri izo nzu hariho inzu zishya kuri 5 n'ubu ntarafa ndosemo amahera 5 abo bavuga ko batarigira baronka uruhera rumwe muri cyo kiringo rero tuvuga ko atarunkuri ari umwe rero twa turafise ingingo yo kuvuga tuti bure ngomba nzofate tufate ingingo nabo twagiye turazikorana yuko twurondera amagufuri ze kuzugara hanyuma asere izo shizifata ingingo yuko twuga inzu z'abandi amaze batuburanye twe natwe nitwamara kuzugara bazoheza tuzeza twizigwe twa rusi none kubera iki abandi barose nabwe abandi babakabura abandi bagahemwa ntiduhembwe netwe twacu muyiki
ishiramwe gituma naho rya Vodacom anaryo rishinzwe kohereza amafaranga mu matelefone y'izi mpunzi kugira ngo nazo zishure abafundi bivuga yuko rikomeje gufungurira impunzi MPS mu gihe barindiriye haseri kwihaye amafaranga kugira ngo nabo bayoherereze izo mpunzi. Kwagerageje kuvugisha haseri kuri iki kibazo cy'abafundi bubakiye impunzi ariko ntibabona amafaranga ntibyadukundira. Ariko mu nama haseri igenda ikorana n'abaserukira impunzi zo mu nkambi ya Murongwe ibamenyesha yuko iki kibazo cy'amazo yubatswe ariko akaba atarishurwa iri kureba uburyo nayo yakwishurwa. Vedaste Ngabo kubwijwi rya Amerika imurengwe mu ntara kivuye amajyepfo.
Naho mu Rwanda umucamanza muri sentare nkuru ya Gasabo yategetse kwingingo y'umucamanza wa mbere kuri cyamunara y'ihinguriro gitabi ryanya kuyigendera Sina Paul Rwigara idategerezwa guhinduka. Yavuze ko ihinguriro ritsindwa kuko cyamunara ngo yakozwe yubahirije amategeko. Ikigali ni nkuru ya mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa.
Ntangingo nimwe umucamanza yasobanuye mu ruhame yashingiye wafata icyemezo mu rubanza uruganda rw'itabirwanya kwigendera Sina Paul Rwigara ruregamye ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro n'umuhesha w'inkiko Muga Maître Vedaste Habimana kurutereza imitungo mu cyamunara mu buryo ruvuga ko bitubahirije amategeko. Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo yibukije gusa impamvu ebyiri zateye uruganda rw'itabirwa Rwigara kujurira ibyemezo by'umucamanza wa mbere. Yibukije ko Maître Jean-Pierre Rwagatare wunganira uruganda Premier Tobacco Company Limited yajuriye ku mpamvu ebyiri. Maître Rwagatare avuga ko amategeko agenga ifatira bwishyu atubahirijwe ndetse n'amategeko agenga cyamunara nyirizina ngo yahonyanzwe. Mu minota nk'itanu umucamanza yanzuye ko ikirego cy'uruganda rw'itabi kidafite ishingiro bityo ko rutsindwa. Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo yavuze ko igihembo cy'abanyamategeko bahagarariye abaregwa basabaga kidakwiye. Yavuze ko icyemezo cy'umucamanza wa mbere kigomba guhama uko kiri. N'ingingo yatangaje mu rukiko Madame Adeline Mukangemanyi Rwigara umugore wa nyakwigendera Sina Paul Rwigara. N'icyemezo umwari w'amahoro Anne Rwigara umuyobozi w'uruganda yahise ashyiraho imikono. Umucamanza yamwizeje kubona kopi y'urubanza kuri uyu wa kabiri saa yine za mu gitondo kuko ngo aracyayinononsora. Mu baregwa nta n'umwe wagaragaye mu cyumba cy'urukiko. Ano w'amahoro Rwigara umuyobozi w'uruganda rwatejwe mu cyamunara cyane n'umunyamigabane warwo hanze y'urukiko ari kumwe n'abavandimwe be bari bumiwe.
Icyemezo ntabwo tucyakiriye neza, ni ugukomeza nyine kugaragaza ko nta butabera buri mu gihugu cyacu. Ntabwo nzi neza icyo nagusubiza muri make, ariko birababaje kubona cyamunara nk'iri yiba ibintu bikanyagwa ku manywa y'ihangu, abacamanza bagahaguruka bagatinyuka kuvuga ko byakozwe mu mate byakozwe bikurikije amategeko. Ikiro ni ikikwereka ko tugifite igihe kirekire ugendera rero mu gihugu cyacu mu rwego rw'ubucamanza, ariko sinshidikanya ko ibintu bizahinduka vuba kandi bigahinduka neza.
Iyi cyamunara itavugwaho rumwe ni ya Fond de Commerce y'Uruganda yabaye mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi 2018. Iyi yagurishijwemo imitungo y'Uruganda irimo ifatika n'idafatika kugera ku izina ryarwo. Iyi cyamunara yavuyemo miliyoni 75 z'amafaranga. Uruganda rw'itabi ruvuga ko yakozwe mu buryo butubahirije amategeko kandi ba nyiri imitungo bavuga ko batamenyeshejwe igihe n'aho cyamunara yagombaga kubera. Ubunganira mu mategeko akavuga ko watsindiye cyamunara ya mbere yagurishaga imashini z'uruganda ari nawe watsindiye cyamunara ya Fond de Commerce, ibintu bo basanga ari nko gufata imitungo bakayitanga nta piganwa. Ikindi watumvikanaho ni agaciro kayavuye muri iyi cyamunara ya Fond de Commerce kuko ba nyiri imitungo batiyumvisha ukuntu uruganda rwasoraga miliyoni 300 za buri kwezi igihe cyamunara yashyirwa kuri miliyoni 75 z'amafaranga, bagasanga harabaye itesha agaciro ku bushake. Mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka umucamanza wa mbere mu rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru mu mujyi wa Kigali yanzuye ko iyi cyamunara yakozwe mu buryo bwubahirije amategeko. Umuzi wa byose Rwanda Revenue Authority yishyuza uruganda rw'itabirwanya kwigendera Sina Paul Rwigara miliyari zikabakabesheshatu z'umusoro. Ni umusoro umuryango utemera ukavuga ko bawugeretsweho ku nyungu za politiki. Cyamunara zimaze kuba ugira gatatu zatwaye imitungo y'uruganda yose kugera ku izina, hamaze kuva amasagaho gato miliyari ebyiri. Anne Rwigara yadutangarije ko nibamara kubona icyemezo cy'umucamanza bashobora kumenya niba bazakomeza kuburana. Bagira ubusa ijwi rya Amerika.
Tukiri mu Rwanda, imwe mu miryango iharanira agateka kazi na muntu muri icyo gihugu irashima umugambi wa leta w'ukwegeranya no kubika amakuru ya ADN ku banyarwanda bose. Inkuru ya Claude Ganza Munyamagana, umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika mu Rwanda.
Nta kwezi kurashira guverinoma y'u Rwanda imenyekanishije umugambi ifite wo gukusanya no kubika amakuru y'ibanze ya ADN ku banyarwanda bose babarirwa muri miliyoni 12. ADN ni acide desoxyribonucleique mu magambo arambuye, asidi ba mu ntima y'ingirabuzima fatizo ari nayo igena amasano y'abantu ashingiye ku buvuke, kandi ni nayo iha amabwiriza utundi turemangingo dushinzwe imikurire ya muntu. Iyi ngirabuzima fatizo cyangwa ADN niyo ibasha kugaragaza se w'umwana bidashidikanywaho. Ubwo yahishuraga iby'uyu mugambi, Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya Leta y'u Rwanda Johnston Businge yashimangiye ko bizorushya kubona ibimenyetso cyane cyane mu manza z'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, iz'ubuhotozi n'izindi. Imwe mu miryango y'uburenganzira bwa muntu na sosiyete sivile nyarwanda bemera ko iyi gahunda yafasha cyane mu gukumira, kurwanya no guhana ibyaha. Ubu ni Ingabire Marie Immaculée uyobora umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda.
Twebwe turabishyigikiye cyane, twahoze tunabyifuza kuva kera, bitewe n'uko burya iyo hari uburyo ushobora gufatwamo bworoshye uwirinda icyaha, ariko noneho cyanabaye tukamenya by'ukuri ninde wagikoze n'ibimenyetso byane ndibifatika bidashobora kugibwaho impaka, ntihagire n'inzira karengane ishobora kubigwamo atariyo mu by'ukuri yakoze icyaha.
Ubutegetsi bw'u Rwanda burimo gushyira imbaraga mu kurwanya ibyaha hashakwa ibimenyetso bishingiye ku buhanga bwa siyansi bibasha kwirikana mu buryo budashidikanywaho wakoze icyaha. Amakuru ajyanye na ADN ya buri munyarwanda namara kubikwa, umuntu wese ukekwaho icyaha azajya apimwa maze ADN igereranywe n'isanzwe iri mu bubiko wakoze icyaha amenyekane bitagoranye. Impuzamiryango Clado iharanira uburenganzira bwa muntu nayisanga kubika ADN z'abaturage bose ari byiza, kuko ngo ibyaha bigenda byiyongera kandi ababikora bakiyoberanya cyangwa bagacika ubutabera. Evariste mu Rwanda Shyaka ni ushinzwe ihuzabikorwa muri Clado. Ati
ukorwa nta kibazo tubonamo, ariko amakuru akazabikwa mu ibanga kandi no atikanakorwa abaturage banyiru bwita bo bigomba gukorerwa babanje kubazwa no kubyemera bakabisobanurirwa taki byo kuvuga gusa ngo ni ukuvuga inyungu z'umutekano w'igihugu, ariko ni hande uburenganzira bw'umuturage kugira ngo abantu asobanukirwe ibyari byo anamenyeshwe icyo ayo makuru yiwe agiye kubikwa azakoreshwa, ndetse agashyirwaho nk'iteka rya minisitiri cyangwa itegeko rivuga n'abafasha amakuru icyo bagomba kuyakoresha ndetse n'umuntu wayakoresha mu gihe binyuranyije n'amategeko.
Bwana Jean Leonard Sekanyanga uvugira Societe Civile Nyarwanda asanga kubika amakuru ya ADN ya buri munyarwanda byakwihutisha kubona ibimenyetso ku buryo ntawakongera kuzira kamama.
Hari abantu bashobora kurengana tuvuge niba icyaha cyakozwe n'umuntu runaka ugasanga habayeho gukeka abantu baketse bamaze igihe kinini bakurikiranwa hera n'ubutabera kugira ngo icyaha bumvuge ko aribo bagikoze bigatwara igihe kinini abantu barenda barafashwe banafunze. Rero igihe ADN yaba ziyahawe zirinzwe bya bindi byo gukeka umuntu ngo amare icyumweru amara ukwezi muri kasho bagishakisha ntabwo byazongera kubaho, bigatuma nta muntu warengana cyangwa se wamara igihe kinini atararenganurwa aho kugira ngo hagire benshi babirenganira mu gihe barimo bashakisha uwakoze ibyaha.
Hari imwe mu miryango mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu n'abasesenguzi batabura kugaragaza impungenge z'uko aya makuru agaragaza isano y'ubuvuke abantu bafitanye ashobora kuzakoreshwa mu buryo bubi mu gihe kizaza. Ariko Ingabire Marie Immaculée wasanga kwihutira kwemeza ko amakuru azakoreshwa nabi bitaba ari byo, cyakora ngo biramutse binabaye hari icyakorwa.
Ikintu cyose iyo kitaratangira gukora ntabwo wamenya ko kizicirira cyangwa se kizabitunganya, gusa cyane ko bitaranatangira nyine ngo tubone ko harimo ibyo bibazo, ariko biramutse bitangiye tugasanga ibyo bibazo birimo byamagana bigahinduka.
Ariya makuru ni amakuru y'umuntu bwite, mwumva byazakorwa bite kugira ngo abaturage babikorerwe babyumva neza banasobanukiwe n'impamvu yabyo?
Hagomba kubaho ubukangurambaga bwo kubisobanura neza no kubereka icyo bimaze no kubizeza ibanga. Bigomba kuzaba ari uko bimeze, umuntu wese adashobora kubigiraho access mu buryo ubwo aribwo bwose, ndetse n'itegeko risobanura umuntu abigiraho access ninde kandi rya kandi byatangira gukora bigakora gutyo koko.
Guverinoma y'u Rwanda ivuga ko ifite ibikoresho byangombwa ngo iyi gahunda igamije ubutabera itangire, ikazitwararika amahame mpuzamahanga, ikazanategura amategeko anoze arebana n'ikoreshwa ry'aya makuru kandi bikubahirizwa. Magingo ya guverinoma y'u Rwanda ntirahishura igihe uyu mugambi uzashyirwa mu bikorwa, cyakora minisitiri w'ubutabera yakomoje ku kubanza gushaka ingengo y'imari no gutora amategeko azagenga uko bizakorwa. Mu mwaka ushize nibwo u Rwanda rwatangije laboratwari y'ibimenyetso bishingiye ku bumenyi n'ubuhanga ibasha gupima ADN. Iyi laboratwari imaze gupima ADN 400 ku mpamvu zo kugenza ibyaha cyangwa ku mpamvu z'abashaka kumenya ababyeyi nyabo b'umwana. Ikiguzi cyo gupima ADN ku mwana n'ababyeyi bombi ni ibihumbi hafi 260 by'amafaranga y'u Rwanda. Ugendeye ku mibare iheruka igaragaza ko u Rwanda rutuwe na miliyoni 12, gupima ADN zabo bose byatwara saga miliyari 1,000,000, ni ukuvuga hafi kimwe cya kabiri cy'ingengo y'imari yose y'umwaka wa 2018-2019, aha kandi hatabariwemo yakoreshwa mu bindi. U Rwanda rugeze kuri intego cyaba ari cyo gihugu cya mbere ku isi kibigezeho, gusa hari n'ibindi bihugu byatangije umugambi nk'uyu. Mu mwaka wa 2015 Kuwait yatoye itegeko risaba abaturage bose n'abashyitsi gutanga ADN zabo, ariko iryo tegeko riza kwangwa ritaratangira kubahirizwa. Kuwait yavugaga ko igamije gutahura abakora iterabwoba, ariko mu 2017 urukiko rurinda itegeko nshinga ruvuga ko iryo tegeko ryaba rivogera ubwisanzure buteganywa n'itegeko nshinga. Igihugu cy'Ubushinwa nacyo gitunga agatoki kuba cyarafashe ADN z'abaturage batabizi binyuze muri gahunda yo gusuzuma abantu. Aha ngo yabikoze igendereye abaturage banyamuke b'abayugars bo mu ntara ya Xinjiang bahurijwe mu nkambi bafungirwamo bakaba banakorerwamo iyicarubozo, ariko ubutegetsi burabihakana bukavuga yuko ari mu bigo byigisha imyuga baba barakoze ibyaha. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Njuti mwese mkunda radi izbidi Ameriki bigani tuwati wafitie mwaka kanya hanyo wigarokie tubashimi ya kuba mga duteza matkwi tubasaba kubanda nyamudu kuilikira na mwigani rovidachu imisi yose i Washington DC mkirundi niki nyarwanda kuri radio yanyu radio izbidi Ameriki.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.